Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Hijwi ya Amerika giye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki 10 ukwezi kw'12 umwaka w'2019 muri kumwe na Frederic Nkurikije. Urundi rwarahimbaje umunsi mpuzabakongo hariwe kurwanya igiturire.
Ubu rero abarundi benshi baratahuye ko igiturire gikiza bake, ko igiturire ari kiza cyo kuranduranwa n'imizi.
Uyu ni Jean d'Arc Kagayo, umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye mu Burundi, avuga ku kibazo cy'ibiturire.
Ikintu cya mbere gikorwa mu kurwanya igiturire ni uko abanyagihugu bonyine ubwabo bumva ko batagomba gutaha igiturire, kuko igiturire kiba hagati y'umunyagihugu hamwe n'utanga amaserivisi ariwo muri leta.
Uyu nawe ni Gabriel Rufyiri, yarongoye ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta. Ihuta kimwe n'inkuru yerekeye umwumvikano muke uri hagati y'abanywanyi y'umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Rwanda RNC hamwe n'inkuru y'uruganda Rico Rahuza abanyeshuri hamwe n'abigisha bo muri za kaminuza 30 zo mu bihugu byo muri Afurika karere k'ibiyaga binini. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka twumve amakuru havugwa hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyiza, umwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Turaheramu yavugwa aha muri Leta Zunze za Amerika. Umugenduzi mukuru mu bushikiranganji bw'ubutungane ashikiriza ko ibiro by'inyamiramabi FBI byari mu kuri igihe byatanguza amatohoza inyuma yo kwikeka ko abari ko barafasha Donald Trump mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa 2016 hari imigenderanire bari bafitaniye n'Uburusiya. Ni muri raporo yasohowe ejo ku munsi wa mbere n'ubushikiranganji bw'ubutungane, aho bwavuze ko abategetsi ba FBI bari bafise ivyemeza bikwiye kugira ayo matohoza yemererwe gutangura. Ariko umugenduzi Michael Horowitz yaraneguye ibiro FBI kuba byarakoze amakosa ayacanka yandi muri ayo matohoza. Ibiro FBI byatanguje ayo matohoza mu kwezi kw'indwi umwaka w'2016 inyuma yo kuronka amakuru ko leta y'Uburusiya yoba iriko iragerageza gufasha imyiyamamazo ya Trump mu gusohora amabanga ari mu butumwa bwa email Uburusiya bwivye komisiyo y'igihugu y'abademokrate. Amakuru yari kononera umukandida w'abademokrate bariko barahiganwa nawe ni Hillary Clinton. Iraporije ivuguruza Trump hamwe n'abarepublikani bamushyigikiye bamye bagiriza abategetsi ba FBI kuba batanguje ayo matohoza mu ntumbero ya politike yo kurwanya Trump no gushaka kumukura ku butegetsi. Muri Amerika kandi umukuru wa komisiyo y'abashinga amateka ijejwe ubutungane Gerald Nadler yashikirije ko perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yabangamiye umutekano w'igihugu mu kugerageza amayeri yo kuzotsinda amatora. Nadler yabikirije ejo ku munsi wa mbere igihe komisiyo arongoye yariko irumviriza abahinga mu by'amategeko ku mpande zibiri mu rukurikirane rwo gusobanura ingingo perezida Trump yoba yararenze zotuma yagirizwa icyaha akaburana atsinzwe agakurwa ku butegetsi. Muri iryo yumvirizwa indongozi z'abademokrati n'abarepublikani muri iyo komisiyo ntizibona kumwe kwikurwa rya perezida Donald Trump ku butegetsi. Abademokrati barushirije kuvuga ko Trump yishize hejuru y'igihugu aho yasaba Ukraine gutohoza kumukeba wiwe muri politike bashobora kuzohiganwa mu mwaka wa 2020 nawe ni Joe Biden. Ariko urongo y'abarepublikani muri iyo komisiyo Doug Collins azwi kwashikikiye Trump yashikirije ko naho Trump yasabye ko haba amatohoza kuri Biden, Ukraine itabikoze kandi yahawe amafaranga yari igenewe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump aza kuba ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wiwe Mike Pompeo mu biganiro bagirana n'umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'andi makungu aha i Washington nkuko byashikirijwe na presidency ya America White House. Abategetsi ba America bashikiriza ko abategetsi batatu baganira kwigenzurwa ry'ibirwanisho hamwe n'ibibazo bya Ukraine na Syria. Uyu mubonano uje mu gihe imigenderanire hagati ya America n'u Burusiya icumbagira inyuma yaho Burusiya bwagirijwe guhungabanya amatora hamwe n'intambara burimwo mu gihugu cha Ukraine hamwe na Syria. Perezida w'u Rusiya kandi Vladimir Putin hamwe n'uwa Ukraine Volodymyr Zelensky barabonanye ku nshuro ya mbere i Paris ku murwa mukuru w'u Faransa mu biganiro byari birindiriwe igihe kirekire bigamije gutorera umuti intambara mu buseruko bwa Ukraine imaze guhitana ubuzima bw'abantu 13,000 mu mwaka wa 2014. Inyuma y'ibiganiro byabo ko ari babiri ejo ku munsi wa mbere Perezida Putin hamwe na Zelensky barahuye na Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron hamwe na Chancelier w'u Budage Angela Merkel. Abantu bashika 8 bo barafuye inyuma yaho ikirunga cyasanzaye ejo ku munsi wa mbere mu buraruko bwa Nouvelle-Zélande. Igipolisi cyashikirije ko abantu 31 batwawe mu bitaro kandi 5 bamaze kumenyekana ko bafuye. Igipolisi gishikiriza ko kititeze abandi bo bararokotse. Umushikiranganji wa mbere wa Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern yashikirije kuri wa kabiri mu masaha ya Nouvelle-Zélande ko mu bantu 47 bari aho ico kirunga casanzariye harimwo abo muri Nouvelle-Zélande hamwe na bamukera rugendo bamuka mu bihugu bya Australia, ibihugu by'Ubwongereza, Amerika, Ubushinwa hamwe na Malaysia.
Urakoze yarize ku makuru heje kudushikira. Ijo kumunsi wa mbere Burundi kimwe n'ibindi bihugu ku isi byarahimbaje umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya igiturire. Leta itangaza ko hari byinshi byaranguye mu rugo rugamba, nyamara rimwe mu mashyirahamwe yayishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Olcom risanga intambwe yatewe ito kwishimirwa na gato. Inkuru yateguwe ni Radio Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi tushikirizwa na Desire Hatuyimana akorera i Kigali mu Rwanda.
Umukuru w'ishyirahamwe Olcom gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta avuga ko impinga ikiri ndende kugira igiturire kiranduranwa n'imizi mu Burundi. Gabriel Rufyiri akavuga ko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ritomora neza ibyategerezwa gukogwa kugira ko karanda gatuzwe mu Burundi.
Murabizi neza kuva mu bwirizwa shingiro bavuga yuko abategetsi batanga amabanga yabo cyangwa bayagiyemo cyangwa bayavuyemo bacaberekana ubutunzi bafise kaba na vya bimwe bita mu Gifaransa declaration de bien, hanyuma hakajaho na ya sentare idasanzwe yitwa rahote ku justice ichiri manza abantu bakuru bakuru kweza none munsi niraje iyo rahote ku justice bimwe bita branche madarja kunyegeza amafaranga y'ubutunzi babukuye abantu byo none munsi nyanwa mu Burundi. Rero hari kibazo gikomeye cyane kijanye n'abantu barya ibiturire hamwe n'abakoresha n'amatungo y'igihugu.
Naho biruko leta y'u Burundi menyesha ko itareza amaboko kugira kukaranda cy'igiturire gatuzwe mu gihugu. Umushyiranganje ajejwe intwari bereye Jean d'Arc Kagayo avuga bimwe mu byaranguwe.
nashaka kugaruka kubikogwa bimwe leta y'u Burundi imaze kurangura nuko rero basokuru bayamaze bati uza gukira indwara arayirata nushaka kugwanya bimwe bikomeye igiturire abanza gutohoza ingene kiribwa rero muri iyo nzira yo gutohoza leta y'u Burundi yarashizeho umugwi w'abahinga utohoza kugira ngo tubone neza uko mu gihugu byifashe inyishu zatanzwe nabo bahinga nizo zafatiweho ko ahanini na leta y'u Burundi mu kumenya intumbero imigambi n'imigabo irashe vyofatwa mu gutsimbataza intwari bereye no kugwanya igiturire n'amabi yose agikomokako
hari byo mushikiranganje kagayo akeshi byaranguwe mu kugwanya igiturire
kugira ibyo byose leta y'u Burundi ibishike ko yabanje kuja inama n'ingingo n'inzego zose z'igihugu abaserukira abandi mu nzego zo hasi mu makomine tutibagiye abaserukira abikorera utwabo n'ayandi mashyirahamwe ategamiye leta kuja inama n'ingingo n'izo nzego n'amashyirahamwe mpezeje kudondagura vyarafashije cane kugira abantu benshi bumve ingaruka mbi zitegwa n'igiturire ubu rero abarundi benshi baratahuye baramenye neza ko igiturire gikiza bake ko igiturire ari kiza cyo kuranduranwa n'imizi
urongo ishyirahamwe Olicom ntaryo umunwa mu kuvuguruza ibishikirizwa na leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji wayo ajejwe intwari ibereye rufyira avuga ko atantambwe ni mu Burundi bwateye
twebwe tubona ko atantambwe ni mu Burundi buratera mu ico gisata kuko nababwiye amanama twakoze ingena ri menshi murayabona mu iryo tangazo twasohoye hanyuma hariho ibintu byerekana yaba nk'ibyo tababwiye byo kwerekana ubutunzi leta ibikora ubutungane bugakora twebwe tubona ahubwo ko ahubwo Burundi bwasubiye inyuma cyane
Gabriel Ufiri atera kama begwa bose nicyo kibazo kugira bikundi giturire kiranduranwe n'imizi Burundi mu gihugu
ikintu ca mbere gikorwa mu kugwanya giturire nuko abanyagihugu bunyene ubwabo bumva ko batagomba gutaha giturire kuko giturire kiba hagati y'umunyagihugu hamwe n'utanga ama service ariwo muri leta abatwara cyane cyane nk'abagomba kuja mu matora ubu uya bo bishira mu migambi yabo bakerekana ingene bazogwanya giturire kuko inzego z'igihugu n'intangere mu kugwanya giturire kigira gatatu kigomba gukogwa amashyirahamwe yabigenga hanyuma amaradiyo media byose umwe wese muri abayokora ibyashoboye kugira ngo igiture kigwanyo
umunsi mpuzamakungu wahimbajwe mu Burundi ku kivugo kivuga kiti twese hamwe tugira urunani mu kugwanya igiturire kugira dutsimbataze iterambere rirama
Umugambwe ANC utavuga rumwe n'ubutetsi bwo mu Rwanda ku itariki 8 ku kwezi warasezeye utagisubira inyuma bamwe mu banywanyi bawo bo mu ntara ya Canada ubarega kw'ivyo bakora bitari bifitiye inyungu na gato kandi ko bahisemwo gukorera ku ruhande yamara abirukanye bobo bavuga ko atabubasha babirukanye babifitiye bakavuga ko bazobandanya bari muri RNC uko bizogenda kose ivyo byatumye mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma avugana na Dr Etienne Mutabazi umuvugizi wa RNC mubaza uko ico kibazo cifashe na maherezo yacu
Mbere na mbere kuki twamera bahagaritse nuko bavuze ngo birukanye umuhuzabikorwa mukuru w'intara Patrick Faria ibyo byijemeje kuko amategeko yacu avuga icya kabiri mbihanangiza umunyamabanga mukuru w'ihuriro Gervas Chondo uwo ni umuntu uri muri biro y'abantu batandatu barebera ihuriro nibo bayobozi bakuru dufite mu ihuriro mbihanangiriza Colonel Minani umunsi mukuru bavuga ngo arimo kwivanga nta nubwo ari mu ihuriro nyarwanda gusa ariko no muri za organizasiyo zindi zisanzwe iryo baryita ikosa rikomeye ry'ihuriro ni uburenganzira dufite kugira ngo tugumye no kubaho dukore tuzajya no ku nshingano zacu tuzimakaza ko bemeje byemeje bizaje bifatwa abantu bazaje babyumva ku buryo butandukanye ariko mbihuriro ntacyo bidutwaye tugiye dufata bemeje mbamba kuko bigarura disipline mu mikorere yacu
ariko se ntubona ko bino bintu bizatera ishyaka rya RNC gucikamo kabiri si igikuba gicitse muri RNC
ntabwo ari igikuba kubera ko nta kuminisitiri wasezereye bariya ni abantu bari baragiye mu bintu bidafite aho bihuriye n'amategeko tugenderaho komisiyo ya Canada iracyari yose ubuyobozi bwa Canada buriho bariya dushobora kubifashisha kugira ngo bafashiye ntara ya Canada kongera gushyiraho ubuyobozi bafatanyije n'ubuhuzabikorwa mukuru nta gikuba rero cyacitse ntabwo ihuriro ryacitse mu kazi
uravuga ko nta gikuba cyacitse ariko hari abantu 14 banditse bashyira umukono ku nyandiko yabo ndetse banavuga ko hari abandi benshi batekereza kimwe nabo ndetse n'uwahoze ari umuvugizi mwahagaritse nawe aravuga rumwe nabo bavuga ko bakwiriye kuramira ihuriro bagakuraho mwe mushaka kubahagarika mu ihuriro ntabwo bashaka kugenda none uti nta gikuba cyacitse
ntabwo cyacitse rwose kuko bariya ni abantu bandika ibintu ku giti cyabo abo 14 ndumva ari abo muri South Africa nta nubwo ari abo mu ntara ya South Africa ni abantu bashitishije inyandiko uziko mu bintu twimakaza harimo n'uko abantu bavuga mu bwisanzure niba umuntu abyutse agatekereza ikintu akagishyira mu kinyamakuru bye ntabwo twabimeza ati nacyo tugamije biriya ni ibintu byabo naho umuvugizi wahoze ari umuvugizi byanditse nawe ndumva muri iki gihe abikora ku giti cye ntacyo bidutwaye tuzakomeza gukora wenda nibumva bakwicara muri bakagira ikindi kintu ibyo nabyo ni uburenganzira n'abanyarwanda kimwe natwe tuzakomeza tubikurikire ndetse icyo twakora muri iki gihe ni ukubifuriza amahirwe mu nzira nshya bafashe
ariko se Dr. Etienne Mutabazi niba abantu mwageranye kure kuriya harimo nabo mwafatanije gushinga ishyaka rya RNC munanirwa kumvikana mukananirwa kwiyunga ntubona ko abandi banyarwanda batarabagana cyangwa se bo mwari musanzwe mufite bazacika intege bakavuga bati ntaho turimo tugana
oya ntabwo umuntu yashobora gucika intege nta nubwo bariya twananyemerewe kumvikana cyangwa kwiyunga kuko nta n'icyo twigeze dufata kigaragara icyo twakoze ni uko twibutije abantu ko bagomba gukurikiza amategeko y'ihuriro bagakurikiza imigenzo myiza n'umuco twari tumaze kwimakaza niba wenda bataragera kuri icyo kigero baracyafite umwanya wo kuba bagerageza twanabwiye n'abariya bo muri Canada kuko ari byo baje muramutse mugize mutimanama mukagira icyo imiryango iracyafunguye n'abo ndumva ari cyo umuntu yababwira imiryango nabo iracyafunguye
ko bavuga bati ntaho tuzajya ihuriro saa karima k'umuntu nabo nibagende biragenda bite
ni ibitekerezo byabo kandi buri muntu wese agomba gukora mu bwisanzure wenda nabo bazajya muri icyo cyerekezo ihuriro ni ihuriro turacyariho ihuriro rifite ubuyobozi bufitiye icyizere gihagije ihuriro rifite gahunda zumvikana impamvu wumva ibi bibazo byose ku ihuriro nyarwanda n'uko ihuriro biriho rifite ubuyobozi burya udakora ntavugwa ntiyangwa ntanengwa ariko twebwe muraduhamagara kubera ko turiho kandi dufite gahunda zumvikana zo kuhuza u Rwanda
ibyo Dr. Mutabazi ndabyemera ariko nawe unyemerere ko n'ubwa mbere ishyaka rya RNC risezereye abarwanashyaka baryo kandi n'ubwa mbere abarwanashyaka basezerewe bavuze bati ntaho tujya aba batwirukana nabo nibagende ndetse bagatangira no guhamagarira abanyarwanda hirya no hino kuvuga bati nimuze turamire niyo magambo ngira ngo bakoresheje turamire ishyaka rya RNC ibi ni ibintu bibaye bwa mbere kandi bishobora kuba bitoroshye Dr. Mutabazi
ntabwo ari igitangaza kubera ko niba turi ihuriro tugomba kugira uburyo dukora kuba twafashe ingamba nka ziriya ni bumwe mu buryo bwo kugira ngo haze disipuline mu mikorere nabo niba bavuga ati nimuze turamire buriya bafite ibitekerezo byabo ariko nimba hari ikindi kintu baramira ati hari ihuriro kuko ihuriro ubu ni njye urimo kubivugira ni bwa buyobozi nakubwiye mu kibazo yambaje bwa mbere bugaragara bukorera biriya rero reka turembe sinzi zaza icyo izakumvira nubwo buvuga ikintu bwa mbere bibayeho nk'inyito ni amagambo wahinduye ntabwo ari ubwa mbere kuko twari dufite na koordinateri aragenda ariko ihuriro ryagumyeho
yaragiye ariko ntimwamwirukanye
ariko rero ntuza ukurikije ibyabaye nta n'aho bitaniye hari n'ibindi wenda utasubiyeho ntabwo ari ubwa mbere abantu baje cyangwa bavuye mu ihuriro wenda ndakeka ko atari n'ubwa nyuma icyangombwa ni uburyo twitwara ni uburyo dukomeza gukangurira abanyarwanda gahunda zo kwiruhura ibyo rero ni ibintu nawe nk'umunyamakuru uzakomeza kutubazaho natwe tuzatwitegure kugusubiza
Dr. Etienne Mutabazi ndabashimiye cyane kuri icyo kiganiro muhaye ijwi rya Amerika.
Yego namwe.
Guhera kuri uyu wa mbere gushika ku wa gatanu abanyeshuri n'abarimu baturuka muri za kaminuza 30 zo mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini bari mu Rwanda ku byerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu mu bihe by'intambara. Mu batumiwe muri izo nyigisho zibera i Kigali mu Rwanda harimo abava mu bihugu birimo Indiane n'intambara nk'u Burundi na Repubulika ya demokrasi ya Kongo. Ni inkuru ya Pierre Claver ni inkuru umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Kubyishamwe mpuzamakungu rishyira imbere amahoro rya King Agateka kazina muntu Initiative pour la paix et le droit de l'homme yateguye izo nyigisho ibihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini biri mu ndyane za politike canke intambara ari naco gituma agateka kazina muntu n'amategeko yo mu ntambara abwirizwa kubahirizwa. Ervis Membe Binda ni watwara iryo shyirahamwe mpuzamakungu IPS mu mfunyafunyo gicongereza.
Vous savez que la région des Grands Lacs connaît depuis les années 90 des affres de guerre.
Ati kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda aka karere ntigasiba kubamwo intambara duhereye ku nyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo n'ahandi. Muravye neza mu makaminuza musanga amategeko yo mu ntambara atari yarimwo. Dushaka ko urugwaruka buca ruvamwo abacamanza, abashingwa manza n'abashikiriza manza bakuru mu bihugu iwabo bakazoca imanza zerekeye ibyaha byo mu ntambara babimenya. Ikinini ko bakwiye kwigishwa gukinga ivyo vyaha niho nyango y'agateka kazina muntu muri rusange bitaraba bimaze gukogwa naho ababikoze nabo agateka kabo kabwirizwa kubahirizwa. Abitavye izo nyigisho barenga 160 ahanini n'abanyeshuri bo mu gisata c'amategeko mu makaminuza agera kuri 30 yo mu bihugu 6 arivyo Burundi, Rwanda, Congo, Kenya, Uganda na Tanzania. Hakiongera ko abigisha babo hame n'abandi bahinga muri ico gisata c'amategeko mu bihe by'intambara. Ubu yavuye muri kaminuza Bujumbura arashimizo nyigisho.
Igituma ayo mategeko akenewe cyane nuko akenshi mu gihe cy'intambara usanga hariko harakogwa ibyaha by'indengera butungane, bikaba byiza rero yuko amategeko yubahirizwa. Mu minsi naraje mu gihugu cy'u Rwanda uwo twahuye ubwa mbere ambaje ati mbe mu Burundi bimeze gute, byumvikana yuko ku mutima yumva ko hariho ikibazo gishobora kuba. Twe natwe tukwibaza tuti ko muri Kongo hari kibazo, bora hari imigwi y'abagwanyi irenga 100 kandi baturuka muri ibi bihugu nyende, abarundi barimwo, abagande barimwo, n'abanyarwanda barimwo. Urumva twese dukwiye kubona ko turi umwe kuko hamwe habaye ingorane n'ahandi zica ziba.
Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu Burundi haradutse indyane za politike. Uwo musore nawe ntiyavuye muri kaminuza imwe yo mu Burundi avuga ko amategeko yo mu bihe by'injyane cyangwa by'intambara yarakwiye kubahirizwa.
Aya mategeko yarakwiye kubahirizwa cyane rwose kuko ugerageje kuraba iyo hadutse ikibazo hagati y'impande zibiri ntibacumvikane ko twama tubona yuko agateka kazina muntu gahonyanga sagashwa rumuri no mu 2015 agateka kazina muntu by'ukuri karaho nyanzwe. Ibyo rero umuntu yarakwiye kuvyamirira kure. Nikibabaje cyane nuko abo usanga ari nzira karengane bakicwa bagahohoterwa. Abanyepolitike bari bakwiye kugira nk'ubwa mbere kuko hanini ugiye kuraba nibo usanga bari hejuru y'ibibazo bivyara intambara.
Godfrey umunyarwanda nawe avuga ko mu bihe nk'ibyo by'injyane za politike n'intambara ayo mategeko akenewe kubahirizwa cyane kugira ngo akingire abanyantege nke.
Umusivili rero yagiriweho ingaruka mu ntambara abarenganye. Si umurwanyi, si we wateje intambara, nta nubwo afite ubushobozi bwo kurwana nabo ngabo, abana ntibashoboye rimwe na rimwe kwirwanaho no kwirwanaho mu buryo bwo guhunga. Abagore abarwanyi babagira ibikoresho, inyishyamba nyinshi zifata ku ngufu abagore, bahura n'ihohoterwa ryinshi rishingiye ku gitsina. Abafite ubumuga nabo ntabwo babashije kwirwanaho. Aya mategeko yita cyane cyane kuri abo bantu, akita no ku bandi muri rusange, ariko abo ngabo baza mbere kuko bahura n'ingaruka nyinshi kurusha abandi muri rusange.
David yiga muri kaminuza i Lubumbashi muri Congo, wewe avuga ko ibihugu byo mu karere byari bikwiye gushumbosha igihugu ciwe kuko byahonyanze amategeko menshi mu kurungika no gushigikira imigwi igwanira iwabo.
Pour faire entendre le voix de milliers de victimes de conflits armés qui aujourd'hui.
Ati wacu abahuye n'ibyo byaha ni benshi, dushaka ko ijwi ryabo ryumvikana. Ikindi nuko ubutunzi nzahabu n'ubundi butare buri wacu butuma ibihugu byo mu karere bizana abasirikare kutugwanira ko canke imigwi igwana iwabo ikaza gushinga imizi wacu ikanashigikirwa. Ibyo no guhonyanga amategeko mpuzamakungu canke yo mu ntambara. Ibyo bihugu byari bikwiye guhanwa bikanashumbusha abantu basinzikarijwe ubuzima.
La réparation de certaines victimes.
Umuryango Initiative pour la paix et le droit de l'homme watanguye gutanga inyigisho nk'izo mu mwaka w'2013. Mu nteguro bavuga ko bategekanya kuzoha bene izo nyigisho abanyepolitike, abasirikare hamwe n'imigwi igwana mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yaba ifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Abaserukire ibigo byabo abayoboye amashyirahamwe ategamiye leta barahuye muri indwi iheze kugira baganire ku byerekeye gusubira kubaka ibisagara byasinzikajwe n'ingwano y'abashaka kwiyonkura ku gihugu cya Cameroon. Leta y'igihugu cya Cameroon yaratangaje ko ikeneye gufasha gusubira kubaka amashuri n'inyubako za leta byasambutse. Abitavye iyo nama baratangaje ko bifuza gufasha, yamara bashaka kubona ko ingwano irangiye mu gihugu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Moki Edwin Kinzeka ari Yaounde, tukaba twayisomewe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Umushikiranganji wa mbere wa Cameroon Joseph Dion Ngute yatumye ko iyo nama igenewe gusubira kubaka ibyasambuwe n'ingwano ku ruhande rwa leta, yasavye amakungu gufasha muri icyo gikorwa. Ivyo ni nyuma y'intambara yamaze imyaka ine yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi, ibisagara n'imihana birasamburwa. Ngute avuga ko benshi mu banyagihugu bariko bahitamwo amahoro kubera barambiwe n'ubwicanyi.
The label of Cameroon being a peace-loving and stable country has been destroyed, and Cameroonians of
Ngute ati uko Cameroon yari izwi nk'igihugu gikunda abantu kandi gitekanye byaratosekajwe bikomeye n'intambara. Harageze ko abanya Cameroon batandukanye bava mu bice byose by'igihugu basubiza agateka igihugu cyabo kigasubira uko cyahora kizwi nk'igihugu kirangwa n'amahoro, igihugu abandi bantu baza gusabamo ubuhungiro, igihugu cyakira abantu aho kubatuza mu gihugu. Abaserukire ibihugu 24 ku bihugu 75 bifite ubuserukizi bwavyo muri Cameroon. Amashami y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'amashyirahamwe mpuzamakungu ategamiye leta muri icyo gihugu yaritavye inama igenewe gusubira kubaka ivyasambuwe n'intambara. Philippe Larieux, umuhanuzi mukuru muri ambasade y'Ubufaransa muri Cameroon, avuga ko Ubufaransa bwiteguriye gufasha gusubira kubaka ivyononekaye.
We have 62 million euros that can be
Larieux avuga ati dufite miliyoni 62 z'amayero ashobora gukoreshwa mu kubaka ibyononekaye mu ntara zo mu buraru ku bushira uburengero no mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu cya Cameroon. Gusaba iyo mfashanyo bizova kuri leta y'igihugu cya Cameroon. Jean-Luc Stallon aserukira ishyirahamwe ry'ishyirahamwe ONU rijejwe iterambere mu makungu PNUD, avuga ko ishyirahamwe ryiwe rizofasha gusubira kubaka ibyasambuwe n'intambara igihe bazobona neza ko amahoro yagarutse muri Cameroon. Yamara igihe intambara izorangira muri icyo gihugu ntibitomoye mu gihe gutana mu mitwe hagati y'abashaka kwiyonkora kuri Cameroon n'abasirikare ba leta kuvugwa ko kubandanya iminsi nka yose ivyo naho inguvu zuko gutana mu mitwe zisa n'izagabanutse umuntu abigereranije n'imbere yaho abategetsi b'igihugu cha Cameroon ntibamenyesheje igitigiri cy'amafaranga igihugu gikeneye kugira gisubire kubaka ivyo nonekaye Yamara mu mwaka w'2018 leta ya Cameroon yatanguje umugambi werekeye imfashanyo yihutigwa imiliyoni 23 y'amadola agenewe abanyakameruni ibihumbi n'ibihumbi leta ivuga ko babayeho mu buryo bubi mu gihugu hamwe no muri Nigeria kubera intambara y'abashaka kwiyonkora ku gihugu abashaka kwiyonkora kuri Cameroon batanguye ingwano mu mwaka w'2016 bavuga ko bakumirwa n'abavuga ururimi rw'Igifaransa aribo benshi kandi bakomeye mu nzego z'igihugu kuva mu mwaka w'2016 ingwano imaze guhitana abantu